Ikete rya mbere ryanditswe na Petero. Petero wa mbere, ikigabane cya mbere. Petero, intumwa ya Yesu Kristo, ndabandikiye abatoranijwe b'abanyamahanga bo mu basanzariye Iponto, Igalatiya, Ikapadokiya, muri Asiya n'Ibituniya, mwatoranirijwe mu kweza kwa Mpwemu, nk'uko Imana Data wa twese yabamenye uhereye kera, kugira ngo mwumvire Imana mumijwe amaraso ya Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro bigwire muri mwebwe. Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragahezagirwa, yatubyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyizigiro bizima, ituvyaze kuzuka mu bapfuye kwa Yesu Kristo, ngo tuzokwegukira umugabane utazobora, utanduye, udatituka, mwabikiwe mu ijuru, mwebwe abazigamwa n'ubushobozi bw'Imana kubw'ukwizera, muzigamirwa gakiza kateguwe kuzohishurwa mu gihe cy'iherezo. Ivyo murabinezererwa cyane, naho bari igihe gito, mubabazwa n'ibibagerageza byinshi kuko bitobura kuza. Kugira ngo kwizera kwanyu kugezwe, kandi ko kwizera kurusha igiciriza habishira, naho ivugutirwa mu muriri kakaka, kuzoboneke kuri n'ishimwe n'ubwiza n'icyubahiro mu guhishurwa kwa Yesu Kristo. Uwo muramukunda naho mutigeze kumubona, kandi n'ubu naho mutaramubona muramwizera, bibatera kunezerwa akanyamuneza k'ubwiza katovugwa, mugahabwa ikizanwa n'ukwizera kwanyu, nicyo gakiza k'ubugingo bwanyu. Ibyako gakiza abavugishwa n'Imana, aribo bavuze ubuntu mwagira muzohabwe, barabirondera, barabisesura, basesa igihe icyo ari cyo n'ibimenyetso byaryo, cyerekanwa na Mpwemu wa Kristo yari muri bo, yavuga yatagura iby'imibabaro ya Kristo bitari bwabe, n'iby'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwagira buzoyiherukire. Kandi bahishurirwa yuko atari bo babyikorera, ariko ko ari mwebwe babikorera. Nibyo none mumaze kubarigwa n'ababwiye ubutumwa bwiza, bavugishijwe na Mpwemu yera yatumwa ava mu ijuru, kandi ibyo abamarayika bifuza kubirunguruka. Nuko rero mwiteguye gukora mu mitima yanyu, mwirinde ibiboreza, mwizigire rwose ubuntu muzozanirwa mu kuzohishurwa kwa Yesu Kristo. Mumere nk'abana bagamburuka, ntimwishushanye n'ukwifuza kwanyu kwa kera ko mu gihe cyo kutamenya kwanyu. Ariko nk'uko yabahamagaye ari yera, namwe muba ariko mubabera mu ngeso zanyu zose. Kuko byanditswe ngo
mubabera kuko naje ndi uwera.
Kandi ko iyo mwambaza muyita so, aricira umuntu wese urubanza rukwiranye n'ibyo yakoze, itarobanuye ku cyubahiro, mumara igihe cyo kuba abanyamahanga, mugende mwubashe Imana kandi muyitinya. Muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu z'imburakimazi, mwarazwe na basogokuruza atari bishira nk'ifeza cyangwa izahabu, ariko mwacungujwe amaraso y'igiciro kinini nk'ay'umwagazi w'intama utagira agasembwa cyangwa ibara, niyo ya Kristo. Uwo yamenywe n'Imana kera itanguriro ry'isi ritarashigwaho, ariko yerekanywe ku iherezo ry'ibihe ku bwanyu. Mwebwe abo yahaye kwizera Imana, niyo yamuzuye mu bapfuye ikamuha ubwiza. Nicyo gituma ukwizera kwanyu n'ibyizigiro byanyu biba ku Mana. Nuko rero ko mwegesheje imitima kumvira ukuri, kugira ngo mukunde abavukanye bitari uruheyiheyi, mukovye mu gukundana bivuye mu mitima. Kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora, ariko mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana ririho rigahoraho. Kuko
abafise umubiri bose basa n'ibyatsi, ubwiza bwabo bwose bumeze nk'amashurwe y'ibyatsi. Ibyatsi biruma, amashurwe agahunguruka, ariko ijambo ry'Uhoraho ryamaho ibihe bidashira.
Kandi iryo ni ryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwiwe. Petero wa mbere, ikigabane cya kabiri. Nuko rero mwiyambura inzigo yose, ubugunge bwose, uburyarya, ishari no kuvuga abandi nabi kose, mumere nk'inzoya zivutse vuba, mwifuza amata y'umutima adafunguye, kugira ngo abakuze abashitse kugakiza. Asangwa mwara yumvirije mukumva yuko umwami wacu agira neza. Nuko mumwegere ari we buye rifise ubugingo ryagawe n'abantu ariko ku mana ryaratoranijwe riri n'igiciro. Mwubakwe nk'amabuye afise ubugingo kugira ngo mube inzu yo mu buryo bw'impwemu, mugire igikorwa cera c'ubuherezi ngo muzotange ibimazi mu buryo bw'impwemu bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Kuko mu vyanditswe harimo aya majambo ngo:
Raba, ndashira Isiyoni ibuye rigumye imfuruka, ryatoranijwe riri n'igiciro, kandi uryizera ntazomaramazwa.
Nuko mwebwe abizera ni mwebwe mwagerewe ico giciro, ariko kubanka kwizera ngo
ibuye abubatsi bagaye niryo ryahindutse rigumye imfuruka, n'ibuye ritsitaza n'urutare rwishe.
Kuko batsitara ku ijambo ry'Imana bataryumvira, kandi nico bashiriweho. Ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, muri abaherezi b'ibwami, muri hanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyego yiharije kugira ngo mukwize ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwiza, ikabashitsa mu muco wayo utangaje. Kera nta bantu mwarimwo, ariko noneho muri abantu b'Imana. Kera ntimwari bwagirirwa imbabazi, ariko noneho mwarazigiriwe. Abo nkunda, ndabinginga ko muri abanyamahanga n'ingenzi mwirinde ibyifuzo by'umubiri bigwanya ubugingo, mugire ingeso nziza mu mahanga kugira ngo no kubyo babavuga nabi nk'inkozi z'ibibi ibikorwa byanyu byiza babona bizotume bahimbaza Imana ku munsi bagendeye. Ku bw'umwami wacu nimugamburukire ubukuru bwose bwashyizweho n'abantu, ari umwami kuko ari we gahebuza, cyangwa abakuru kuko ari batuma guhana inkozi z'ibibi no gushima inkozi z'ibyiza. Kuko iby'Imana igomba ari uko gukora neza kwanyu kuba gahomera bunwa ku bantu b'imburabwenge batagira icyo bazi ngo mube nk'abidegembya, ariko atari ukugira umwidegembya wanyu umwitwikiro w'inzigo, ariko mube nk'abakozi b'Imana. Mwubaha abantu bose, mukunda abavukanyi banyu, mutinya Imana, mwubaha umwami. Bakozi, mugamburukire ba shobuja, mububashe rwose, atari ababagirira neza n'ababihanganira gusa, ariko n'abadadika. Kuko igishimwa ari uko umuntu nambahanuwe n'ijwi ryo mu mutima gukora iby'Imana igomba yo kwihanganira imibabaro aho ubusa. Mwo kwihanganira gukubitwa ibipfusi muhowe icaha, mwo kwihayiki. Ariko mwo kwihanganira kubabazwa muhowe gukora neza, ivyo nivyo bishimwa ku Mana. Ivyo nivyo mwahamagariwe, kuko na Kristo yababarijwe akabasigarana karorero kugira ngo mugere ikirenge muciwe.
We nta caha yakoze, kandi nta bugunge bwabonetse mu kanwa kiwe.
Yaratutswe ntiyabasubiza, yarababajwe ntiyabahigira, ariko yihiye idacugwa nkunzi. Ubwiwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri wiwe, abambwe ku giti, kugira ngo dupfuye ku byaha tubeho kukugororoka. Inguma ziwe nizo zabakijije. Kuko mwari muzimiye nk'intama, ariko noneho mugarutse ku mwungere w'ubugingo bwanyu, ari wenye na bujejo. Petero wa mbere, ikigabane cya gatatu. Namwe bagore nuko mugamburukira abagabo banyu kugira ngo naho bamwe batumvira ijambo ry'Imana bareshwe n'ingeso nziza z'abagore babo batagize ijambo bavuze, nibabona ingeso zanyu zitunganye zifatanije no gutinya. Ugushaza kwanyu ntikubuko ku rukoba ko gutsiba umushatsi, uko kwambara izahabu cyangwa uko kwambara impuzu nziza, ariko kuba uko umuntu ahishijwe wo mu mutima ugushaza kudashira, niko mutima w'ubugwaneza utekereje, niko kw'igiciro kinini imbere y'Imana. Niko abagore bera bizigira Imana bashaza kera bagamburukira abagabo babo, nk'uko Sara yumvira Aburahamu akamwita umwami wiwe. Namwe muri abana b'uwo nimwahora mukora neza mudatega ubwoba n'icyo bakivuga. Namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu nk'abazi bibereye, kuko ari nk'ibikoresho bidahwanije namwe inkomezi, kandi mubahe icyubahiro kuko n'abara baraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo kugira ngo gusenga kwanyu ndikugira ikigutesha. Ibisigaye mwese muhuza umutima, mubabarane, mukundane nk'abavukana, mugiriranire imbabazi, mwicishe bugufi mu mutima, ntimugere ikibi ku kindi cyangwa igitutsi ku kindi, ariko mubyishurane n'umuhezagiro, kuko icyo ari cyo mwahamagariwe, kugira ngo namwe muragwe umugisha. Kuko handitswe ngo
ugomba gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza. Nabuze ururimi rwiwe ntiruvuge ikibi, n'iminwa yiwe ntivuge ibyo guhendana, kandi azibukira ibibi akora ibyiza, arondeye amahoro yakurikire kugira ngo ayashikire. Kuko inyonga z'Uhoraho ziri ku bagororotsi, n'amatwi yiwe ari ku byo basenga, ariko igitsure cy'Uhoraho kiri kubakora ibibi.
Kandi ninde yobagirira nabi, nimwagirisha akagiye ibyiza, yamara naho mwobabazwa muhowe ukugororoka, mwoba muhiriwe. Ntimuzotinye ibyo babakangisha, ntimuhagarike imitima, ariko mwubahe Kristo mu mitima yanyu, ko ari we Mwami. Muhore mwiteguye kwishyura umuntu wese wabajije inyanduruko y'ibyizigiro biri muri mwebwe, ariko muri n'ubugwaneza mutinya, mufise imitima itari mu ijwi ribagiriza ikibi, kugira ngo no kuvyo muvugwa nabi abatuka ingeso zanyu nziza zo muri Kristo bamaramare. Ibyo babyiza nuko mwobabazwa muhowe gukora ibyiza, ariko Imana igombye hako muhogwa gukora ibibi. Kuko na Kristo yababajwe rimwe ahogwa ibyaha, umugororotsi yababarijwe abagabitanya kugira ngo adushikirize Imana. Yishwe umubiri ariko yahinduwe muzima mu buryo bw'impwemu, nibwo yagiyemwo abarira impwemu ziri mu ibohera ijambo ry'Imana, nizo z'abatumviye Imana kera, hamwe kwihangana kwayo kwari kukirorereye mu minsi ya Nowa, bwa bwato bukibazwa, muri bwo harokokeye abantu bakeya bashika 8 bakirizwe mu mazi. Ayo ni abakiza namwe ubu, mu buryo bw'ikigereranyo cy'ukubatizwa, si ugukuraho ubuhoma bwo ku mubiri, ariko n'isezerano ry'umutima utagiriza ikibi usezeranye ku Mana, abakirisha ukuzuka kwa Yesu Kristo ari buryo bw'Imana. Kuko yagiye mu ijuru amaze guhabwa gutwara abamarayika, abanyabubasha n'abanyabushobozi.
Petero wa mbere, ikigabane cya kane. Nuko kuko Kristo yababarijwe mu mubiri, mwitwaze nk'ibigwanisho bene uwo mutima. Kuko ubabarijwe mu mubiri abamaze kureka icyaha, kugira ngo amare iminsi isigaye akiri mu mubiri atagikorera ibyifuzo by'abantu, ariko akora iby'Imana igomba. Kuko igihe cyashize gihagije gukora ibyo abanyamahanga bakunda gukora, no kugendera mu ngeso z'isoni nke, izo kwifuza, kunohogwa n'umuvinyu, kudandahigwa, kurundana aho bateretse n'ibizira byo gusenga ibigirwamana. Birabatangaza yuko mudafatanya nabo kwirukira mu birenze urugero by'ubuhumbu, bakabadendereza, mugabo nibo bazobazwa ibyo, n'uwiteguye kuzoca imanza z'abakiriho n'abapfuye. Kuko icyatumye abapfuye nabo babariwe ubutumwa bwiza, kwari ukugira ngo bacirirwe imanza mu mubiri mu buryo bw'abantu, ariko babeho mu mpwemu mu buryo bw'Imana. Ariko umuhero wa byose uri hafi. Nuko nimwitonde rero, mwirinde kugira ngo mubone uko mushishikara gusenga. Ikiruta byose mukovye mu gukundana, kuko urukundo rufuka ibyaha byinshi. Muhane indaro mutidodomba. Nk'uko umuntu wese agabiwe ingabire muzifashisha abandi, nk'uko bibereye ababwiriza beza b'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Umuntu yavuze avuge nk'ubivugishijwe n'Imana, umuntu yagaburira abandi agabure nk'ufise ubushobozi Imana itanga, kugira ngo Imana itegwe icyubahiro muri byose kubwa Yesu Kristo, afise icyubahiro n'ububasha ibihe bitazoshira. Amina. Abo nkunda, umuriro uri hagati yanyu wo kubagerageza, ntukabatangaze nk'aho mubonye akatabonetse, ariko munezerezwe n'uko mufatanije n'imibabaro ya Kristo, kugira ngo no mu gihe cyo guhishurwa k'ubwiza bwiwe muzonezerwe muhimbaze. Iyo mututswe muhowe izina rya Kristo, muba muhiriwe kuko mwemu w'ubwiza ari we mwemu w'Imana bakuri mwebwe. Ntihakagira umuntu wo muri mwebwe ahogwa kuba umwicanyi, igisuma, inkozi y'ikibi canke kwita mu byo atagezwemo. Ariko nihagira uhogwa kuba umukristo ntamaramare, ariko ahesha Imana icyubahiro ku bw'iryo zina. Kuko igihe gishitse cy'uko urubanza rutangurira mu b'inzu y'Imana, none ko rutanguriye kuri twebwe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizomera rite?
Kandi kumugororo sakizwa garukiye kumanga, utubaha Imana n'umunyabyaha bazoboneka hehe?
Nuko rero ababazwa nk'uko Imana igomba, nibabitse ubugingo bwabo uwo muremyi wo kwizigirwa, bakora ibyiza.
Petero wa mbere, ikigabane cya gatanu. Ndahanura abashinga ntaye bishengero bo muri mwebwe, ndabahanura kuko nanjye ndi umushinga ntaye mugenzi wanyu, kandi ndi cyabo na cy'imibabaro Kristo yababajwe, kandi mfatanije namwe ubwiza buzohishurwa. Muragira ubusho bw'Imana bwo muri mwebwe, mutaburagira nk'abagoberewe, ariko mubikunze nk'uko Imana igomba. Ntimuburagirishwe no kurondera inyungu mbi, ariko muburagire mubyitangiye. Kandi ntimuragire nk'abatwaza amanyama, amasho mwagabanganirijwe, ariko mubi byitegererezo by'ubusho. Nuko umwungere mukuru niyerekanwa, muzokwambikwa mu mitwe igitsibo cy'ubwiza kitazoshira. Namwe abakiri bato, mugamburukira abakurambere, mwese mukenyera ukwicisha bugufi kugira ngo mukorerane.
Uko Imana igwanya bibona, ariko abicisha bugufi ikabaha ubuntu.
Nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko kw'Imana k'ubushobozi, kugira ngo izobashire hejuru mu gihe gikwiye. Muyikorere amaganya yanyu yose kuko ibababara. Mwirinde ibiboreza, mwame mugavye. Umurezi wanyu ari we wamugararije, agenda nk'intambwe yivuga arondera uwarotsa. Mumugwanye mufise ukwizera gushikamye, muzi yuko imibabaro ihwanye n'iyanyishitswa ku bavukanyi banyu bari mu isi. Kandi Imana igira ubuntu bwose, yabahamagariye ubwiza bwayo budashira muri Kristo. Nimwaheza kubabazwa akanya gato, izobahingura rwose ubwayo, izobaremesha, ibaha inkomezi. Ububasha bubu bwayo ibihe bitazoshira. Amina. Ndabandikiye icete cy'amajambo make cyanditswe na Siruwano, umuvukanyi w'umwizigi kuko niyumvira. Ndabahanura nshinga intahe y'uko ubwo ari ubwo buntu bw'Imana bw'ukuri. Mu buhagararemwo mushikamye, ishengero ry'i Babuloni ry'abatoranijwe nkamwe rirabatasha, bona Mariko umwana wanje, muramukanishe kugumbirana k'urukundo. Amahoro abe muri mwebwe mwese muri Kristo.